abantu bashinga mateka bashikiye mugenzi wabo agatonrwatsa ku burongozi bwa Senere bariko basorwa n'igipolisi bariko bagerageza kwinjira habereye ikoraniro kaminuza ryo kuri uyu wa Mungu. Nesta kugira kwishaka asanzwe ari umukozi mukuru mu bushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu yarahije nabi abaciye umugani ko atawusomera induru zivuga. Yatorewe manda y'imyaka itanu kurongora umugambwe wari umaze umwaka urenga uri mu ndyane. Yavuze izagiye kwihatira harimo kwitegurira amatora yimirije.
Ni ngombwa rero twitegurire no kuja mu mahiganwa ya politike yimirije. Ndabasabe rero nidusubire gutakaza umwanya mu mari n'amajambo atagira mvura aducanishamo, ahubwo dufatane monda turazi twese kuri umugambwe wacu CNL ukomoka kuri nyakwigendera umuhisi twabuze tutanse Engineer Kawuturemi, mukaba muzi neza ko yaharaniye demokarasi ngeza buntu aharanira kunywanisha Abarundi yiyamiriza gacinyizo aho gaturuka hose n'ubuzima bwiwe mbere aremera rutanga. Ndabatumire rero mwese kugendera iryo ragi yadusigiye
agatonrwasa iryo koraniro ryabaye adahari. Mu kiganiro cyihariye yahaye rya Amerika i Nairobi muri Kenya yemeje ko atatumiwe, avuga ko ryahonyanze amategeko kuko abayitumye ko batari bayifitiye ububasha. Rwasa yemeza ko atabwo batewe no kubona hato indongozi nshasha z'umugambwe yashinze.
Abaje baragira ibyo bagira muri kahise ntibyo mwese muhutse bakurikiwe nande ibiryo uno munsi bitaniye none nabijya bagize muri 2009 muri 2011 bitaniye n'icyo bakagishanya ko ari kwica icyo batakangishanya ko ari gufunga ubutazopfa ninde ntabapfunze abandi ngo nabo bafunze uwo pfunga uyu munsi we ejo we ntiyo pfunga. Nibaza ko nibigwanisho bitafite agaciro nibashira ibirenge hasi biyumvire ineza y'Uburundi aho kwiyumvira ineza y'akagwi k'Abarundi.
Abatorewe kurongora Senere ariko nabo nyene hari impungenge bafite zirimo abantu bafungirwa ubusa Abarundi bakiri mu buhungiro n'ibindi.
Mu gihugu cyacu hari abantu bafunzwe benshi bazira ibya politiki. Turabasabye nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi mudufungurire izo mfungwa zose za politiki muhereye ku nyangamugayo nyinshi zifungiwe kuba ziyoboka umugambi Senere. Ategurwe neza ukundi impunzi zohungurwa atagahato abantu bose bahabwa amabanga hakoreshejwe ubushobozi. Murengere nyenicubahiro akahitiye kampinga yanje canke kamwana wa mama.
Mu bisanzwe bikorwa byose bya Senere byari byahagaritswe kuva mu kwa gatandatu 2023. Umushikiranganji w'intwara yo hagati Martin Teretse yasiguye ko yashatse kwirinda imishyamirano yo kwaduka hagati y'impande zibiri zitumvikana. Mu mpera z'ukwa 12 Perezida Ndayishimiye yavugiye mu kiganiro mu ntara ya Cankuzo mu buseruko ko nawe yari kubigenza uko iyaba mu kibanza cya Niteretse.
Cyo cya Senere amaraporo zewe daronka y'imigambwe yose ingene bimeze niwo mugambwe nsigaye mbona urimwo amacakubiri hagati yabo umugabo nabo umugabo mu rugo. Iyo urugo rwawe ururetse rukaba mwindyane ruca rugayika ugatavuga urumva ngo ni inyuma y'urugo rwaje kunyononera mbere rega naje yaranyandikiye sendabwira sendabirabye amategeko yose umushikiranganji ibyo yakubwiye byose wokora mbona natewe yombi umushikiranganji nibyo bari kukubwiye.
Rwasa muvunira kagohe
namanyanga n'ubuswaganyi n'ubuhemu butagira n'izina mbere uri kurakora ibintu nk'ibyo uri umutware nawe uri kurahemukira abagushize none eje Abarundi nibagire ingendo bose y'ukuhunyanga amabwirizwa n'amategeko ubwo Burundi buzoba ubwande ko umukuru w'igihugu yavuga ngo wari yamirije ngo makudeta ngo ibiki n'ibiki kubyabaye hariya za Nigeria n'ahandi yirabiye hijya akigenda mugira ibe ibyo mugira hariya muri Senere ejo ko mbonibaza ari byinshi ubu nawe bo mute mbagaza ko numva umenga ntibanezerewe cyane nuko ibintu byifashe mu gihugu yoheza akaririra nde canye abantu weza bakavuga iki
runani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bihugu bya Afrika na rwasabereye umunywanyi rugabisha ko rushobora kwitwarira leta y'u Burundi hamwe itomurenganura. Martha Karua yari yitoreje mu kibanza cy'icegera cya perezida muri Kenya mu matora y'umwaka 2022 yavuze ku izina ryabo nawe yahaye ikiganiro cyihariye rya Amerika.
We urge the authorities in Burundi
turinginga abategetsi mu Burundi kureka kwivanga mu itunganywa rya Senere bubahiriza agateka kazina muntu na demokarasi. Umugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi ufite ingufu ni nkenerwa muri demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi kandi bituma abanyagihugu b'akarere n'isi yose babyungukiramo.
and the world.
Kwa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi guheze Rwasa yari yandikiye umushikiranganji w'intwara yo hagati amusaba gukoresha ikoraniro ryo gutorera inyishu ibibazo biri mu mugambwe. Inyishu yahawe ijwi rya Amerika ryabonye yaramuhebuje mubwira ko CNL itemerewe gukorana bwingo n'ubu. Uwo mugambwe ukomoka kuri FNL yahoze ari umuhari w'inyeshamba z'abahutu umwihariko usangiye na CNDD-FDD uri ku butegetsi wamuvuga ko amatora yo mu 2020 wayibwe imbonanya naho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yawuhebuje ku kirego watanze. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.